Kigali ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi ry'America yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Jeffrey Mutagoma niwe muri kumwe hano muri studio ya gatano mbahaye ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi mu Burundi: inote nshya z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi ziherutse gushyirwaho zabaye nkeya.
Ndetse twaronse umwanya nko kivuga ko kuko ubwa mbere ucarihutse mu ndwi imwe mu minsi icumi kugira amafaranga waguye mu gihugu, we wazanye ayandi mashasha logistike, uburyo bwo kubikora byari bigoye ko bishobora ku buryo buhagije.
Faustin Ndikumana ni umukuru wa Parsem, ishyirahamwe rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Burundi kandi leta yakoranye inama n'ibihugu by'Uburayi bigira hamwe ibyo gukuraho ibihano bwafatiwe. Ibihugu bikomeye n'amabanki mpuzamahanga akora iby'iterambere yateraniye Pari mu Faransa yiga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya buravuga ko Ukraine yarayirashe mu ijoro ryakeye ikiraro gihuza intara ya Krimea n'akarere ka Kherson mu burasirazuba bwa Ukraine. Mugenzi wanjye Diane Nini nahazwe turi kumwe hano muri studio. Diane, byagenze bite?
Geoffrey Gitarugwa, Urusiya buvuga ko casenywe na Ukraine kiri kwibarabara. Ingabo z'Urusiya zikoresha mu kuva mu ntara ya Crimea zija mu bice bitandukanye vya Ukraine biri mu minwe y'Urusiya. Urusiya bugenzura intara ya Crimea kuva bukigarurira mu 2014. Ibihugu vyinshi ntivyigeze bishigikira ko Crimea yegukira Urusiya. Hagataho umuryango umwe bwa Buraya ejo kuwa gatatu warafatiye ibihano bindi Urusiya kwera intambara bubandanya muri Ukraine. Ibihano vyino nshuro vyega abantu 71 n'amashirahamwe 33 yagirizwa kugira uruhara mu inyuruzwa ry'abana bo muri Ukraine. Biraba kandi ibihugu bibandanya gufasha Uburusiya mu kuronsa imfashanyo zitandukanye kuva intambara y'Urusiya na Ukraine yaduka. Muri rusangi umwe bwa Buraya bumaze gufatira ibihano Uburusiya inshuro 10 n'ubwa mbere yamara umwe bwa Buraya bufasha ibihano biraba ibihugu bibandanya guha ibidandazwa bitandukanye Uburusiya. Ku ruhande rwa Amerika, umushikiranganje ajeje imigendranire ya Amerika n'ayandi makungu yasabye Turukiya gushigikira Suede kugira ngo yinjire mu ishyirahamwe ryo kwivunira abansi hamwe OTAN. Mu vyatumye Suede yipfuza kwinjira muri OTAN harimo iby'intambara y'Uburusiya na Ukraine.
Yane Nini nazwe, urakoze. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron uyu munsi yafunguye inama mpuzamahanga y'amabanki akora cyane cyane mu by'iterambere i Paris. Inama iriga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Fidel Niyongabo.
Abakuru b'ibihugu bagera kuri 50 n'abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu bari muri iyo nama y'iminsi ibiri. Mu kugurura iyo nama, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabwiye abo bategetsi ko ata gihugu na kimwe cyotegerezwa guhitamwo hagati yo guhangana n'ubukene ku isi no kugabanya imyuka mibi igeramira ibidukikije hamwe no gukingira isi. Perezida Macron yasiguye ko amakungu akeneye gutunganya gushasha ukugena inzego zijejwe amafaranga zokora mu rugamba rwo guhangana n'ivyo bibazo. Yavuze ko ukugena izo nzego zitunganijwe muri iki gihe zitajanye n'ivyerekeye gutorera inyishu ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe. Perezida Macron yavuze ko abajejwe gutegekanya imigambi n'abayoboye ibihugu botegerezwa guhitamwo hagati yo kugabanya ubukene no gukingira isi tubako. Mu bategetsi baserukira amareta bari muri iryo koraniro ry'i Paris harimo umushikiranganji wa mbere w'amazinga ya Barbados Mia Motley yavugiye cyane ivyerekeye kwiyumvira gushasha ivyerekeye uruhara rw'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Mu bandi bategetsi bitavye iryo koraniro barimwo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika Janet Yellen, umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu kijejwe amafaranga Kristalina Georgieva n'umukuru w'ibanki y'isi yose Ajay Banga.
Ah, Ano muri leta zunze ubumwe za Amerika ministeri y'ubutabera yatangiye gushyikiriza abavoka ba Donald Trump ibimenyetso abashinjacyaha ku rwego rw'igihugu bakusanyije muri anketi ku mabanga ya leta barega Trump gutunga atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko Fidel mumbabarire Thomas Kamilindi ni ukomezo
Ibi bimenyetso birimo inyandiko z'ibiganiro abatangabuhamya bagiranye n'inkiko ngenzacyaha za rubanda z'i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Miami muri Florida aho urubanza ruzabera harimo kandi amashusho abashinjacyaha begeranyije ibiganiro bitandukanye Trump yagiye agirana n'abantu banyuranye babifata amajwi babyemeranijweho nawe nibyo yagiye atangaza ku mugaragaro bifitanye isano n'amabanga ashinjwa guhanahana ibimenyetso n'itegeko kugira ngo abamuburanira bashobore kwitegura urubanza neza gusa rero umucamanza yategetse Trump kwirinda gushyira ku karubanda ibimenyetso ashyikirijwe n'amazina y'abatangabuhamya yamubujije kandi kuvugana nabo umucamanza yatangaje ku rubanza ruzatangira kuburanishwa mu mizi yarwo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa munani gutaha
Thomas Kamilindi mu Burusiya urukiko rwafashe icyemezo ko umunyamakuru w'Umunyamerika Evan Gershkovich aguma mu gifungo cy'agateganyo kugera mu mpera z'ukwezi kwa munani noneho Fidel Niyongabo
Abamwunganira ntibemeye iyo ngingo uyo mumenyesha makuru yasa n'umuntu adatekaniwe yaguma agenda agaruka mu kiyo yari yugaraniwemwo igihe yararindiye ko urubanza rw'iyo rutangura muri sentare ku mugwa mukuru w'Urusiya Moscow abandi bamenyesha makuru bari muri sentare basabwe kuhava urubanza rukaba rwabaye mu mwiherero ingingo ya sentare yatangarijwe abamenyesha makuru bakurikiranye urubanza kuri televiziyo zibiri zari mu cumba gitandukanye n'icabereyemwo urubanza muri iyo sentare Gershkovich Yararindiye umucamanza yerekanywe ariko aramwenyura kandi ariko avugana n'abavyeyi biwe bari bahari. Ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lynn Tracy nawe nyene yari muri sentare yabwiye abamenyesha makuru mu nyuma yaho ko Gershkovich abandanya kwerekana inguvu z'akataraboneka mu bihe bitoroshe na gato kuri we. Ambassador Tracy yavuze ko adashimishijwe na gato n'ingingo ya sentare. Yasubiye gutangaza ko Gershkovich ari umumenyesha makuru ataco yagira kandi ko ibyo Burusiya bumwagiriza bitagira ishingiro. Yatangaje ko kumugira imbohe atawo bisabira ko basaba Uburusiya kumurekura. Gershkovich avise imyaka 31 yahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka igihe yaragiye mu Burusiya mu gikorwa ciwe cyo gutangaza makuru. Yandikira ikimenyesha makuru The Wall Street Journal cyo mu gisagara cha New York.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudukurikire kuri internet kuri www.voa.com kuri Facebook, YouTube, Instagram na Twitter mudusanga kuri VOA radio yacu mu kanya gato n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ibyo muri Afrika Ubiyaga bigari turahera mu Burundi aho leta yemera ko urugendo rukiri rurerure mu byerekeye uburenganzira bwa muntu na demokarasi ibi byumvikanye nyuma y'inama yahuje intumwa za leta y'u Burundi n'iz'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira
Ibiganiro vya hujere ta Burundi n'abaserukire bihugu vya Buraya mu Burundi barabira hamwe uko uwo muryango wakongera guhimfashanyo leta y'ico gihugu vyabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mushikanganje imigendane ya Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yibukije amenyesha makuru ku biganiro vyo kuzindi incuro vyatumye umwe bwa Buraya buhanagura ivyo bihano bwari bwafatiye u Burundi n'ibihano vyabivuye ku ndyane za politike zadutse bitewe n'ikindi kiringo canya kwigendera Pierre Nkurunziza cateye impari mu 2015 na gatanu yaciye atangaza ko kuri iyi nshuro harimo akarusho
twaganiriye ibijyanye n'imigendanire hagati yacu n'ibyo bihugu turaraba aho tuvuye aho duteye tuko turaja kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza hari kitageze neza dushobora gukosora kugira ngo imigendanire igende imera neza gusumba twavuganye na cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi ibijyanye na imwe twita kuzana abagwiza tunga bakava mahanga mu gucacira cy'u Burundi kugira tuje turaborohereza kugira ngo baze bakingiwe imitahe yabo kinga mu gucacira cy'u Burundi ivyo byose twavuganye twavuze ibigenda neza ibigenda nabi navyo katwumvikanye yuko buke tuzogenda turabikosora duhinyanyura gushasha kugira abagwiza tunga bakava mahanga bazari benshi.
Hari kintu umushikiranganje ishingiro yagarutse ko kidasanzwe ni kibazo cy'agateka kazina muntu cyatumye ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya bifatira ibihano Burundi. Shingiro yemeje ko akiri pfundo rikomeye.
Twavuganye kandi nibijanye no guteza imbere agateka kazina muntu, nababwiye yuko iby'agateka kazina muntu ari ibintu dukora kuneza bene gihugu bacu kubera bifasha bene gihugu kwiteza imbere bagakora batuje. Twavuze yuko Burundi burimo demokrasi mugaba ari demokrasi nshashi kiri ntonya ama nawe akara ama demokrasi yagiye kuva kera yuko tutokwibaza yuko tutokora ico gikorwa cyo kimwe mugaba uko dugifise ibyo dubwiza gukosora buke buke mugaba kwivyiza byinshi biko birakogwa ibisigaye gukosorwa na tuzobikora kuneza y'abarundi bacu kandi nabo nyene afite ico bafasha bagafasha kugira ngo ceko batugende neza.
Ubumwe bwa Buraya bwo bwibutsa ko butigeze butererana Abarundi naho bwahagaritse gucisha amahera mu minwe ya leta. Martina Borovac Pekajovic cegera cuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi niwe yavuze ku izina ry'uwo muryango.
Nous devons préciser néanmoins que nous restons et nous avons resté tout ce temps auprès du peuple burundais.
Tubwirizwa kwibutsa ko muri ico gihe cyose tutateranya Abarundi kandi ko tutahagaritse imigenderanire. Turafasha mu byerekeye imibano, amagara y'abantu, amasoko ntanganguvu, indero, inyubako n'ibindi.
Mu nama yo kuri uyu wa kane kandi havuzwe ikibazo cy'umutekano muke wo mu buseruko bwa Congo. Umushikiranganji shingiro yashimagije intererano no kwitanga kwa President Evariste Ndayishimiye mugerageza gutorera umuti icyo kibazo. Mufatso ni Martina Borovic Pekajovic nawe yahagarariye umwe bwa Buraya yagarutse ku kintu kirajishinga uwo muryango. Intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburundi bwanse bugira buhagaze muri izo ndyane ariko bwakira umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu mu mpera z'ukwa gatanu uyu mwaka bushimangira ku bwigenge bw'ibihugu bubwirizwa kubahirizwa. Ubwo bwigenge Albert Shingiro yongeye kubwaruka ko abonana n'intumwa z'umwe bwa Buraya.
Ibindi twavuganye n'ibindi tugiye gukorana mu minsi iza kugira ngo ivyo twavuganye bitagenda neza dushobore kubikora twuzuzanya kandi twubahana. Si bimwe umwumva kera avuga ati aba baratanga itegeko ku bandi tuvuga tuzovugana twubahana ku neza yacu no ku neza yabo kuko murazi yuko atagiye gucicana kibaho igihugu cyose gifise icyo gifasha ikindi n'ikindi gifise icyo gifasha ikindi.
Umwe bwa Buraya bwafatiye ibihano leta ya Burundi mu ntango z'2016 aho uwo muryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta. Mu kwa kabiri umwaka uheze ibihugu bigize uwo muryango byarafutse ivyo bihano ariko kugera ubu ntibiratangura gusubira gucisha amahera mu minwe ya leta. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, ibura ry'inoti nshya z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi riracyari ikibazo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabajije Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo, uko iki kibazo giteye.
Kuko twaronse umwanya wo kivuga ko ubwo bwa mbere twari tumenyereye ko inoti mu kuzihindura bazihindura kubera zishaje cyane zoroshye kwigana cyane bashaka gushyiraho ikibutso gikomeye cya politiki ku noti. Mugabo nabo ntizibavuga ngo bari abantu bafite amahera mu mazu hanyuma ngo kugira ngo bafatwe cyane bayagarukane bayanyegurure. Nicyo twagiye tuva kwa cyo nyamukuru. Mugabo urumva ingene cyatunganijwe ibintu byaciye bidatahurira kuko ubwa mbere carihuse mu bimwe mu minsi icumi kugira amafaranga wavuye mu gihugu we wazanye ayandi mashasha logistike uburyo bwo kubikora byari bigoye ko bishobora ku buryo buhagije kuko ahandi kiri yo wakimara umwanya muremure. Kandi ikindi batatahura ni uko bavuga ati n'uyafise ntarenze miliyoni icumi kuzana cyangwa ari umuntu adandaza akomeye ntarenze mirongo itatu ukumva yuko n'ubundi hari bavuga bati n'ubundi nayo anakaza ntacyo biduha bitubwiye ugaca wumvira ati abo aba yafise nabo nyine twashoboye kumenya abo bantu abo aribo twaravuze tuti bihenze turonke icegeranyo tumeze nabo ni bande barondegwa bafite amafaranga yaguye mu mazu hanyuma ikindi rabagwa mu imporo bashobora benshi kuko twabivuze hari abantu ashobora mu nkoro kubera kubika amahera mu nzu mu Burundi ntibyari bibujijwe nta tegeko ribibuza kandi abantu bari barigishijwe no kutagira ikonti muri banki nta tegeko ribibuza.
Ku bwanyu rero icyo gikorwa cyo gusubiriza izo noti carihutishijwe nk'uko mubibona?
Carihutishijwe ariko ndabibona ko jewe numva naho bari kwabashaka abazizana bazifite mu mazu naho kumwa byatiza natubahindurire byatuma ahubwo abantu bamenya abo bantu bari ukabona tinaka ibwabo ndi wari wicaye gutyo kumbe bitsa mahera menshi muntu biruka byati uguruza namakone turabe muyazane ku makone abantu bakugura makone bagashira ko kumbure bakabaha umwanya bakabahindurira wasa tubona rero abariko barayanyegurira n'ingene bagenda barahindurirwa ro bukebo na raporo yacu ishobora kuhorwa kuvuga ati aya mahera yarabanaka naho uvuga ati babaze bukebo bayakura cyangwa ibyo baba ariko barakora niko twabyumva mugabo byaciye biba byihuta cyane bityo bituma
ku bwanyu nizihe ngaruka mubona biriko biragira haba ku batanze amafaranga ku giti cawe ka no ku butunzi muri rusange
ubwambere ho twese byadukora aho gucyo gihe no muri iyo ndwi amahera bagenda gutora siyo wipfuza hari abantu twari twafashe ko ibintu twamaze ndwi tutariko turabariha twasanga nabo bahagaze hari abacye baravuga ati kugira ngo tureke no guta umwanya reka twugare tuzusubira gukora ibintu ari uko iyo furufumbi iheze se rero kudanza nyine rwacu rwa peritibe niyo shifre d'affaires kuri bamwe hariho rero n'abantu nk'imitayi cyangwa ibintu ariko barakora kaca k'abahagahoma abantu kuyirandariza nk'utuntu nk'inka iyo rugu canke bikorera utuntu cyane cyane abantu nyine ba rugu basanga hari ababiguyemwo n'abandi rero umwanya wabaye muremure agiye gutona umwanya munini urumva batanga izo noti barindiriye izindi nubaka batarazironka urumva ntibariko baragura ibyo bakeneye urumva muri rusange ayo mafaranga cyane atari makeyi ko amafaranga bari karatona mu gihugu kugira amafaranga akomeretse cyaciye gihagara kubera izo noti zisabwe ziraboneka ku mwanya ukwiye na rero n'uburyo rero bw'abantu batariko barashikira ibyo bifuza urumva rero abaguyemo rero ntibabura hari n'ikindi rero abantu bagomba barasana no mu mazumba ntitwashoboye kubamenya turarindiriye raporo twumve icyo umuntu yungutse kandi urabona izo note nazo nshyashya zivugwa ku mahera menshi n'inzu zizana ugaheba n'izindi zigikomeye uko zizo mirongo cumi n'umunani zari zigikomeye urumva ni zimwe zohira mu nzu izo nazo nshyashya be zije kuri ku nini mu buryo bwo kuzikora urumva rero twaza tuti rero amahera y'amadovize yarasohotse kubera izo noti zimwe zigikomeye n'abantu ntawuza bari bo sinzi yuko bafashwe ntibanafashwe ngo tubabone urumva ngo tubone ayo mahera basubije ku makonti ibyo rero byavunye mu gihe ubu ituma tuvuga tuti icyo gikorwa cyarihutijwe kandi n'ingene cyakozwe nibaza yuko ari ukuntu cyari gutosorwa neza gusumba
murakoze ndabashimiye
umubare w'abarundi bahungiye mu Rwanda batahuka uragenda uba muke muri iyi minsi baravuga ko batarizera umutekano mu Burundi leta y'u Rwanda yo iravuga ko yiteguye gufasha uwo ari we wese wifuza gutaha mu gihugu cye Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda yaduteguriye iyi nkuru
mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi igenekezo rya 20 za kuno kwezi Leta y'u Burundi yarongeye gushishikariza abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cyabibarutse. Leta imenyesha ko abarundi bahungutse bakiranwa ugweze kandi ko babayeho neza aho bashikiye mu mihani wabo igatera kamo abakiri mu mahanga gutahuka kwifatanya n'abandi barundi kubaka igihugu cyabo baterere mu iterambere. Umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano General de Brigade Bonasinze Celestin yamenyeshije ko amahoro yiraye mu Burundi
abarundi bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye bakiranwa ugweze mu bihugu cyabibarutse leta y'u Burundi izobandanya yakira abene gihugu bayo mu ntumbero yuko bose baterera mu iterambere kugira ngo u Burundi ugere kuri rya hangiro cyuko u Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine kazoba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu
impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mahama bamenyesheje ko kuba mu gihugu cawe ari viza ariko ko uwo mutekano abategetsi bavuga atawo babona bamenyesheje radiyo Ijwi rya Amerika ko umunsi bazoba bawizeye ijana ku ijana atawuzorinda kubararika
igihugu c'amapfukiro turagikunda kandi turacishimira cyane kuba twasubirayo ariko gushika kuri iyi saha ntabwo novuga ngo none musi turagiye ko ntiturigera twumva yuko hari umutekano kuburyo ibintu yakwishimira ngo ndagiye
kusubira mu gihugu nuko amahoro ataraboneka uwumva muri wa mahoro yabonetse umutima waragenda ariko muri rusange ntago twese amahoro araboneka kuburyo twafuta kongere gutaha
iyo umuntu ari karahunga ubonye abandi bagenda ugomba kugenda kuko ushobora kurangaraho gato ukagi ukabigenderamo ariko mu guhunguka nako iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje
kwibishatse Jean Bosco arongoye impunzi zibaho imahama abibona cyo kimwe n'abarongoye asaba ariko abavyipfuza kandi babona ko atantambamye zihari kwitabira kamo ka leta
nabagiye bamwe nabandi bataha ku bushake haro twagiye tubona bari ko baragaruka nitoreka nitwohe deya kutakivuga tugiye bagaruka abari mu giturage twumva baragarutse kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuva mu cyo Burundi rero mu cyamake kumbure nabari hano nabandi barumva makuru kuko isura zikora umudugudu barumva makuru bakumva bimwe n'ibindi bigatuma kumbure na rafisa kugatima ko kugenda bihinduka
igihugu cy'u Rwanda cahaye indaro impunzi z'abarundi kuva mu mwaka 2015 kimenyesha ko gikorana neza na leta y'u Burundi mu gutahukana uwo wese avyipfuje umushikiranganje Kayisire Marie Solange mu vyajejwe harimo impunzi amenyesha ko nuno munsi woshaka gutahuka biteguye kumufasha gushika mu gihugu cyamwibarutse
ubundi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze umutekano uhari n'icyo wahahungaga iyo rero bibaye stabilize ushobora gutahuka ku bushake twabonye guverinoma y'abarundi yifuje yuko abaturage bayo batahuka ndetse n'abifasha turabaherekeza n'ubundi hari abarundi bagihari bataha bakeye guke buri wese mu gihe yumva yuko umutekano ufite turamufasha gatahuka
mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka HCR imenyesha ko impunzi z'abarundi 33,753 zimaze gutahuka ku gushaka kwazo leta y'u Burundi yamyerekana ko yifuza ko impunzi zotahuka bigaragarira mu ntumwa zagiye ziraja mu bihugu bitandukanye vyahungiyemo abarundi kumvisha impunzi uko mu gihugu vyifashe kugira zitahe mu kwezi kwa 12 igenekezo rya 19 umwaka wa 2022 intumwa za leta y'u Burundi zirongoye na Lieutenant General Ndayambaje Andre umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu zaragendeye impunzi ziba mu gisagara cha Kigali no mu ikambi ya Mahama izo ntumwa zamenyesha impunzi ko zotahuka kuko amahoro yagarutse mu gihugu muri leta y'u Burundi bamenyesha ko aho igikorwa cyo gucura abarundi bahunze kigeze bishimishije bamenyesha ko ku mpunzi z'abarundi barenga 400,000 bari barahunze Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane za politiki 210,173 gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 bari bamaze gusubira mu ngo zabo basaba abandi bakiri mu buhungiro gutahuka kuba igihugu cyabibarutse ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR kwigenekeza rya 31 uku kwezi kwa 11 umwaka wa 2022 vyerekana ko Tanzania yari mu impunzi z'abarundi benshi bakaba bangana n'2,665 yakurikirwa n'u Rwanda 48,369 Republika ya Demokarasi ya Kongo 41,836 na Uganda yari ifise impunzi 40,290 Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
tugaruke hano muri Amerika aho abari mu bikorwa byo gushakisha cyoganyanja kitwa Titan cyaburi burengero kuva ku cyumweru mu nyanja Atlantika babonye ibimanyo bishobora kuba ari by'icyo cyoganyanja icyarimwe abagenzi batanu bari bagiye kureba ibisigazwa by'ubwato bwitwaga Titanic bwarohamye mu mwaka w'1912 Diane Nininahazwe akomeza inkuru
Abahinga bavuga ko umwuka ufasha guhema bari muri ico coga bahari Titan igihe bari munsi y'amazi wari guhera kuri no wa kane kigihaguruka kwa Mungu w'indwi heze cahagurutse gifise umwuka w'imisi ne gusa ibimanyu vy'ivyuma bishobora kuba ari bisigarira vy'icocoga bahari Titan bije bikuraho ibizigizigi vy'uko hoba hari ugihemuka mbari muri icocoga bahadi. Abajeje gucungera inkengera z'amazi muri Amerika bari batangaje ko ikiringo cyo kwizeza kugira uwo barokoye gishobora kwiyongera mu gihe abakirimwo boba barashoboye kubika umwuka ubafasha guhema. Icoga bahari Titan cabuze ku munsi wa Mungu umunsi cahagurukiye ko mu buraruko bw'ibahari ya Atlantique. Hambavu y'umudereva wacu abandi bari bakirimwo harimwo umunyagihugu umwe akomoka mu Bwongereza, umutunzi w'umugwiza atunga w'umunyepakistani n'umuhungu wiwe, umunyagihugu afise ubwenegihugu bw'Ufaransa n'umwe mu bahinga w'ubwato bwa Titanic. Abari mu kigenda bahari Titan bose bakaba bari bagiye kuraba ibisigarira vy'ubwato bwa Titanic bwibiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi na kabiri mu ibahari ya Atlantika hagati y'Uburaya na Amerika. Ku munsi wa kabiri w'ibikorwa vyo kurondera ahari icoga bahari Titan, abajeje gutabara barumvise urwamo munsi y'amazi, gutyo bongereza ubwato bwo gutabara bizera ko urwamo bumvise rushobora kubafasha kumenya ahaherereye ico coga bahari. Abahinga babandanya gusigura ariko ko urwo rwamo atakinini rwabafashije kuko rushobora kuba rwari n'uruterwa n'ibindi biri mu ibahari. Abajeje gutabara bakaba bari bavuze ko naho bari gutora aho ico coga bahari Titancari, ikindi cari kubabera ingorabahizi ari ukumenya ingene bagitoye busubira kukiduza kikava munsi y'amazi. Uruhande rwa Atlantika Titan yarimwo rusanzwe rurimwo imikuba myinshi y'amazi, ivyo navyo kugabahinga bikaba bishobora gutuma ibikorwa barimwo bigorana. Abantu bagera ku 46 nibo bari bamaze gukorera ingendo mu coga bahari Titan kuva mu 2021. Umwe mu bambere bakigiyemwo yavuze ko ingendo zacu ari nk'ibikorwa vyabihevye babakamikaze, agira ati ibaze urwuma rw'amametero winjiramwo ntushobore guhagarara. Ababurimwo babwirizwa kuguma bicaye umwe iruhande y'undi bibaye ngombwa bakarerana, ntushobora no gufukama. Umuhinga mu vy'ibidukikije yitwa Nicolas Rotterman akomoka mu Bwongereza yaburiye amakungu avuga ko ibibaye kucoga bahari Titan vyari bikwiye gutanga icigwa cuko atabukera rugendo bukwiye gukorerwa munsi y'amabahari. Yagize ati nka kiremwa muntu dukwiye kumenya ko munsi y'amazi atari kibanza dukwiriye kubamwo.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu? Mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mu kanya gatoya turaza kuba tubasezeye, ariko reka tubanze tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko mu Burundi ibura ry'inoti nshya z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi bikiri ikibazo. Umubare w'abarundi bahungiye mu Rwanda batahuka uragenda ugabanuka muri iyi minsi, baravuga ko batarizera umutekano muri icyo gihugu, ariko Leta y'u Rwanda ikavuga ko iyo yiteguye gufasha uwo ari we wese wifuza gutahuka mu gihugu cye. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisiteri y'Ubutabera yatangiye gushyikiriza abavoka ba Donald Trump ibimenyetso abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu bakusanyije muri ankete ku mabanga ya Leta barega Trump gutunga atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron uyu munsi yafunguye inama mpuzamahanga y'amabanki akora cyane cyane ku by'iterambere i Paris, nama yiga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, umugoroba mwiza.